twashitse mu kigo cya kaminuza y'Ikiringe cy'isaha 3 z'agatondo zibura, tuhasanze abanyeshuri bababa ijana bagandagaje mu kibuga hafi y'ubwinjiriro bw'ico kigo.
Sinaronse impuzu yirabura, ariko nubwo bimeze kurabona yuko nambaye impuzu irimo abara yirabura, iki nicerekana yuko ndabashigikiye.
Uyu ni umwe w'abanyeshuri biga muri kaminuza y'Uburundi mu kigo cy'Ikiriri. Uyu mwambaro wirabura uvugwa niwo wari wambawe n'abatari bake abanyeshuri biga muri ico kigo twabonye. Aba banyeshuri kuri uno wa mbere bashinyogaragaza akababaro kabo babicije mwambaro wirabura usobanuye ikigandaro hamwe no mugota ajya mu ishuri.
Mfise umubabaro ngira ngo ntari bwigerengera kuva ninjira muri kaminuza y'Uburundi, mbonye ukuntu petit déjeuner dusa nk'abari bamenyereye, nkaba mbona none ubu ingingo ifashwe nk'umwana bakwiye kwibere batamumenyereje. Mfise umubabaro munini ntumva ingene no gusigura, nico gituma ngira ngo nabuze n'ibirenge bivyirabura nakuba navyambaye.
Ubuyobozi bw'ibigo bya kaminuza mu gufata ingingo uvuga yuko ibiciro ku isoko byaduze kandi ko bafise ingwane y'uburyo ivyo biruko mu gihe uburyo leta ya kaminuza Burundi bwagabanutse hisunzwe amafaranga kaminuza yahawe umwaka uheze ku yatekanyije gukoresha uno mwaka havuye ku miliyoni zirenga 330 z'amafaranga y'amarundi. Naho biruko abanyeshuri muri kaminuza ya Burundi twaganiriye bayibonamwe akarenganyo, kubwabo hari ingwane y'uburyo nibwo bafata bonyene,
ntibaca bafata uhereye ku bakozi ba leta cyangwa n'abandi bantu bari mu bindi bintu barafise imishahara bagira namba ari ukene bwabaye bwa universite bavuze ati bose bakagenda baramanutsa bagakora kugira ngo twese namba ari ukene tubibemo twese tubone umenga ni gihano abanyeshuri ko barabamwe. Ntitwovuga ngo ni ingingo nyene ngo bivanye n'ubukene, ahubwo ni gihano turimwo. Simbona ahubwo ngo bagomba ko twirukana kugira ngo dutahe nande cyane ntavyo mbona.
Ikigo cya kaminuza igihugu kiri Kiriri kigizwe n'ibisata bibiri, harimo ico kwinonora imitsi n'ikijyanye n'ubuhinga. Abo biga mu byo kwinonora imitsi EPS mu Fiyafunyo y'Igifaransa bavuga ko hanini iyo ngingo izobakorako. Basaba mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ko yotahura ingwane barimwo narige nawe nyene yize muri iyo kaminuza muri cyo cyatacu kwinonora imitsi.
Iyo turutushe cyane kubera umubiri wacu ukenera ingufu nyinshi iyo turiko turakora tutarosa ku kayi byento muzokumva twishwe n'igituro tuzotakaza sikre nyinshi atari kipirasiyo turoho.
Twagomba dusabe umukuru w'igihugu kuko nawe ne ari cyo gisata yize kuri bishoboka byose nimba iyo ngingo yofatwa burundu hapfumi habaho exception kuri noreze peso kugira ngo iyo sukari dutakaza turabe tuyire kipire twicwe na vya bituntu na ya diabete.
Ako barakajya n'ifutwa ry'icyayi ku banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi kagaraga ye mu kigo cha kaminuza cy'Ikiriri gusa mu kigo cyo kumutanga ari nacyo kigo gitwara ibindi byose mu bwishi bw'abanyeshuri bahaba. Igihe twacyige cy'isazi biza gatondo nta kintu na kimwe kidasanzwe twahabonye, uburiro bwari bwugaye, abanyeshuri batari bake bari bamaze gushika mu mashuri yabo, abandi nabo twahuriye mu kayira ariko barajayo. Tubabajije bo biko bakirishirwa mu ngiro giyo ngingo fite icaye mu gatondo batwishye ko yababaje ariko hari imvo zituma atashobari bukore. Imwe muri zo nuko abanyeshuri b'indongozi zabo batabiyumvamwe.
Hari ingorane ya mbere yuko taburongozi bafise bashobora kuba biyumvamwe bemera kuburyo bafise ingorane yuko nica bo bitwa ngo n'abarongozi bovuga abanyeshuri badashaka gucemera cyangwa badashaka gukorana kugira batore umuti w'ingorane yo bihari. Hama ikigira kabiri iyi ngingo yaje mu gihe kibi kuko yaje mu gihe abanyeshuri bari mu bibazo, bamwe barashaka kuba bari mu bibazo basubiramwo, abandi bari mu bibazo bya mbere n'uwese abariko yiruka n'ibibazo byiwe nibashaka kujya mugira ngo bafate ingingo.
Uwo mugambi wo kugaragaza akababaro mu guhagarika ivyigwa hariho abanyeshuri banse kuvugira ku vyuma vyacu ariko batubwiye yuko batawushigikiye. Bamwe muri bo batubwiye yuko iyo fotwa n'icyo cyatacyo bibabwiye, abandi nabo bakabona yuko hoje imbere cyane cyane ibiganiro gusumba igikenye. Aricegeye ashurongoye abanyeshuri mu kigo cy'Ikiriri ahamagara abanyeshuri kugira ubumwe.
Uno munsi batwaye akayi ejezo wa bourse no kuvuga dusanzwe tuzi yuko no mu Kirundi bavuga yuko umuswa urya umuhini usotera isuka ejo hazogenda ikindi. Nico gituma abanyeshuri bibaza ko tutari kumwe iyi ngingo itabafata, ndazi barimwo bagaruka ku gatima kuko ubu bumwe naho bwoba buri ko burahera uno munsi nibugaruke kuko novuga mu ijambo rimwe ingingo ikona umwana w'umurundi wese ari muri kaminuza y'u Burundi.
Bamwe abanyeshuri bagaragaje akababaro kabo batubwiye ko ingingo idafuswe batazosubira mu ishuri. Abarongoye batubwiye nabo yuko bagiye kwicara hamwe nabo baserukira kugira ngo bigire hamwe ico bari bukore hamwe iyo ngingo itofutwa. Umuyobozi w'ibigo bya kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora yadushutse ko iyo ngingo yifuswa gicayi ku banyeshuri ari ntabanduka.
Kubwanje mbona iyo ngingo itazosubwa mu twayifashe kubera impamvu ziboneka. Murazi abanyeshuri hariho bamwe bumva batevye je ndumwarimo niyo turigisha bumva kumwe rabumva ukivuga n'abandi bumva basubiye mu gatanu.
Iyo ngingo ifuta itango gicaye mu bigo vya kaminuza yafashwe n'ugwego nshingwa ntwaro rw'ibigo vya kaminuza igenekezo ya 21 z'ukwezi kwa mbere yagiye mu ngiro kuno wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016 I Bujumbura Fidelite ishatse y'u Rwanda.